ati muraho ati mbese abatanga iminani ubundi bari baza ayo mategeko umunani nubwo wenda wafasha umwana kugira icyo aheraho ntabwo waba intandaro yo gutera imbere kwa muntu none se nta mfubyi tuzi twese zagize icyo zigezaho zitarigeze niyo ngarigari yakomeje ubutumwa bwagira ati icyo uzaba muragendana gusa na none ntidukwiriye gutatira umuco utureke gutanga umunani kuko amategeko atabidutota yego umuco utera imbere kandi umunani si ngombwa amasambu n'ibindi byawuba kinyuye mwese twabanye njyewe na Christella Uwicyeza naho ubutaha
ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ikigali mu Rwanda
turagana ku musozo w'ikiganiro cyanone gusa mbere yo gushyiraho akadomo reka tubibutse ko twaganiriye ku guhitamo ahazaza h'umwana mu muryango aha twibazaga tuti ese kuba umubyeyi w'umwana birahagije kugira ngo muhitiremo ahazaza ese birakwiye ko umwana akurikiza ibyo ababyeyi bifuza ko azaba aha twibazaga tuti hagati y'umwana n'umubyeyi ese ninde wakagombye guhitamo ahazaza h'umwana nimudusangize ibitekerezo byanyu kuri nimero ya telefone ikurikira
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 2 82 32.
Reka dushimire cyane mwese twabanye mu kiganiro cyanone by'umwihariko abari kugenda badusangiza ibitekerezo byabo nari Mizero Crispe muri studio mu gihe Roger Nigena yari ahagarariye iki kiganiro ciao
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeze icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira n'uwo kiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi rero turagiharira mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Bujumbura mu Burundi ni mu kanya gato
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
turabaramukije bakunze bijwi rya Amerika tunabivuriza nikaze mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana igenekezo rya 30 ukwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2017 ku munsi wa gatatu w'iyindwi turiko turarangiza hari ku igenekezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2017 iyo tariki niyo yatanguriye ko mwaka w'ihumbi 2015 imyiyerekano yabereye mu gisagara cya Bujumbura hanini no muri amwe mu makomine y'intara za Bujumbura Burundi na Mwaro yari igamije kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Nkurunziza yari umukandida wa Sende Dave Dede yabaye ubwa mbere perezida w'u Burundi mu mwaka w'ihumbi 2005 icyo gihe yatowe n'abashinga amateka nk'uko byari bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha yuko umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'ikiringo cy'imfata kibanza ategeza gutorwa muri bene ubwo buryo muri iyo myaka icumi yose umugambwe Sende Dave Dede washize imbere kubaka igihugu ugwiza abayoboke bawo hirya no hino mu ntara mbere abatari bake bishimira imigambi mishasha nko kwigisha abana ku buntu mu mashuri y'intango ukwibaruka ku buntu ku bakenyezi hamwe no kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu ubumwe bwaranze uwo mugambwe ukiri umugwi ugwanira mu ishyamba ukimara no gufata ubutegetsi ntibwakomeje umwe mu bari mu ndongozi z'uwo mugambwe Hussein Rajab yageze aho ntiyavuga rumwe n'abayobozi barimo Perezida Nkurunziza yaje gufungwa umwaka w'ibihumbi 2007 yahunze ibohero rya mpimba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2015 kugeza ubu uko yahunze n'uwamuhungishije bikomeje kuba mayobera umwumvikano muke mu mugambwe tsende DFDD wakomeje kumvikana mu mwaka w'2015 Icho gihe abandi bari mu ndongozi zo hejuru nk'umukuru w'inama nshingamateka icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ubwawo watwara ihuriro ry'abakenyezi bo muri CNDD-FDD aho bita abakenyezi ya rugamba n'abandi batari bake harimo umuvugizi wa president Nkurunziza ubwiwe bari bifuje ko president Nkurunziza atokwitoza byabaviriyemo guhunga igihugu kuko iyo ngingo batayumvikanye ko n'abandi bayobozi wabifuza ko president Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo ivyo vyakurikiwe n'imyerekano kugerageza guhirika ubutegetsi icwa rya bamwe mu banyepolitike ndetse n'abasirikare bakomakomeye muri abo harimo General Adolphe Nshimirimana yahoze atwara iperereza General Atanaze Kararuza yahoze ari umujyanama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano mu biro by'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Afsamos yamushinga amateka w'u Burundi muri EAC na Zed Feruz yatwara umugambwe IPDES Gamibanga injyane za politike zatumye kandi abarundi batari bake bahunga igihugu ubishyirahamwe ICR ribaharura mu 400,000 ariko leta ivuga ko izo bitigira ari ndenzarugero bamwe ubu ni impunzi muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo uko biri kose ukutumvikana ku bibazo bya politike byatumye umugambwe CNDD-FDD utakaza bamwe mu bayobozi babo bari bakomakomeye mbega none ubumwe wahoranye buzogaruka bigenze bite muri kino gihe uko biri kose umugambwe CNDD-FDD ntiwicaye hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ariko hubakwa ibimenyetso monima mu Gifaransa bimwe muri izo bimenyetso biragaragara rwose kuko usanga bifite imetero zibiri ibindi nabyo biboneka buhoro buhoro kuko ari amabuye mbega none bwo bari ubundi buryo bushasha bwo kugaragaza ubwiyunge mu biganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi turagaruka kuri iki kibazo cy'ibimenyetso bamwe bita ibyibutso by'umugambwe CNDD-FDD mbega ku banyagihugu izo byibutso bivuze iki ku bandi banyepolitiki aho bimeze gute
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
twabajije Nancy Nette Mutoni ajejwe kumenyesha makuru muri CNDD-FDD insiguro n'icatumye umugambo uri ku butegetsi wubaka izo vyibutso
ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD vyubakwa n'abanywanyi ku rwego rw'inama shingiro kugwego gacimbiri no kuvuga inzego z'umugambwe kugwego go hasi cyane bisigura ko aho abanywanyi bashobora guhurira ico gihe rero nkuko mubona rero ubu muri no minsi hasiga hari ibimenyetso byinshi nuko intumbero yatanzwe intumbero abagumya banga bumvikanye ko mu mikoraniro riheruka ryabaye muri myandagaro umwaka wa 2016 nuko inguvu nyinshi tuzishyira cyane muri izo nzego zo hasi cyane aho rero bikaca byumvikana ko ni abanywanyi ku nzu 10 baba bagiye hamwe bakavuga bati natwe twiyubakire aho tuzuhura duhurira natwe twiyubakire ikintu cerekana yuko umugambi CNDD-FDD dufite abanywanyi ngaha kandi bawiyumvamo kandi bakomeye kandi babikunda aho rero mubonye rero muti mbega ni kubera iki hubakwa ibimenyetso hatubakwa ingoro z'umugambi nk'uko byari bisanzwe bikunze kuboneka ngaha mu gisagara cya Bujumbura kubera ubukene bw'amatongo hari amatongo mato mato ku buryo bitokunda yuko ku nzu cumi byo kunda kubaka buronka hubaka inama shingiro mugabo ntibisigura yuko iyo hagize nk'ikibanza kiboneka badashobora kubaka inama shingiro nkatwebwe muri karitsiye ya Kigobe turi ko turiyubakira inama shingiro twashimye rero kubaka inama shingiro kuba twarunze ikibanza ibimenyetso by'umugambi rero bija aho hose hari abagumya banga babishatse babyumvisemo kandi bikurikije amategeko hanyuma rero bagashyira hamwe ingufu kugira berekane umugambwe berekane ingufu z'umugambwe ngaho hantu berekane ko bafise nabo aho bashobora guhurira bagakorana bagatanga bagahanahana ibyumviro ku bijyanye n'umugambwe wabo
kuri izo bimenyetso aya majambo sanganitswe ko hamwe sanganitswe bati ntuzigira twibagira itariki ya 13 aho bagushaka gutembagaza ubutegetsi abandi bati cyaratuvunye ntuzokirekura hakaba abantu bibaza bati mbega umugambo senzeze dushaka kuzana intwaro no vuga nti ihoraho abandi nabo bakagira bati ivyerekana ko hari abantu bataravavanura nakahise kabihigihugu cyanke badafise umutima wo guharira abandi aya majambo yandikwa mamwe yumvikanye ko cyane
umugambo w'isende DFDD icambere cyoco nuko ari umugambwe uharanira demokarasi uharanira demokarasi no kuvuga ko twemera ko nabandi ibyumviro by'abandi byumvikana muvuze muti rero twoba dushaka gusubira inyuma canke harimo amajambo yoba ataremesha bamwe canke bariya canke imbere amajambo yoba adahuye cyane ni muti umugambo w'isende DFDD uba ubizi umugambo w'isende DFDD ubizi hanyuma nkuko nabivuze dushigikiye ukwishyira no kwizana kw'abenegihugu abenegihugu rero iyo bari hamwe bakiyumvira bati iri jambo hari ikintu cadukoze ko rirya tariki ya 13 ntawe bibahora mugabo iyo hagiyemo kurenza urugero niho tuca twitura duhamagara inzego zitwara umugambwe muri ico muri ako karere kugira ngo zirabe neza ibiriko birandikwako kugira ngo ntihagire uhava arengera ivyo umugambwe sine DFDD wemera ivyo umugambwe sine DFDD ushira imbere
no kuvuga ko iyo mubonyagahaze muri bujya butumwa butangwa kuri bijya bimenyetso muheza mukabikosora hari izo bimaze kuba
ego birakosorwa kandi bibandana bikosorwa kandi ikindi naco nuko sinivyo gusa bijanye n'insiguro bashobora no gusanga ari n'amajambo yanditse mu kirundi nabi ugasanga mu kirundi ntibashoboye kubinyanyura neza ngo babyandike neza babipange neza naho nyine turahanura tukahamagara uwo muntu haraba tiraba nyabuna nyabuna hariya anyu biko bigenda gutya ukosore ubagarukane babishyire neza habona kugira ngo icyumviro cyabo gisohoke neza gisobanutse kubera hari aho umuntu ashobora gutanga icyumviro cyiwe ntagisohore neza ugasanga benshi baciye bagitahura ukutariko nyiri muri iyo ntumbero iyo tubonye inyandiko zidahuye n'iby'umugambwe sinde David dushyira imbere iyo nawe n'ubutungane demokarasi n'iterambere aho rero tuhamagara tuti muraraba neza yuko mwusubiza ku murongo neza ibyo muko murandika
kuri izo bimenyetso haraboneka ko inkona aricyo kimenyetso cy'umugambwe sinde David hakaboneka ko amabara y'umugambwe sinde David umuntu ashobora kwiyumvira ati moba muri ko muri yamamaza guyihishwa imbere yuko umwaka wa 2020 ushika
oya nta myamamaza iratangura ni nka kujya byari bisanzwe bihari usanga n'amadrapo amanitse ugasanga abantu barahuriye ahantu bariko baraganira iby'umugambwe ibyo navyo muri aziko amategeko y'igihugu avyemera nta kwiyamamaza rero birimwo muri bijya bimenyetso by'umugambwe byubako nakajyo nakanya n'ahantu abagumyabanga bahurira kugira ngo baganire iby'umugambwe wabo ni nakajyo kukwerekana yuko umugambwe wacu umugambwe wabo ufise ufise ishingiro muri ako karere
umuntu ashobora kwiyumvira ati kujya rivuga mu kirundi atabakira mu kibonyo bakiramutswa CNDD FDD ko ari iramutswa igihugu ibikishingagira ibimenyetso kugira ngo n'ubutayiyumvamwo aheba yirote ayibona umwanya wose ntimwumva ko bisa no kuvogera abandi bantu batari mu mugambwe wanyu
kujya kuja mu mugambwe canke gufata ingingo yo kuja muri politiki sinibaza yuko ikimenyetso umuntu abonye kwibarabara canke ifoto zishobora kumuhindura kubera kuja muri politiki haja muri politiki abantu bakwije imyaka abantu bafise ukwiyumvira abantu baba babona imigambi n'imigabo ko ibashika ku nyota nta muntu rero yohava hahamuka ngo hariko harubakwa ikimenyetso hariya na hariya ngo dushaka yuko aca yinjira mu mugambwe wacu mugabo niyabibona akabona biramuhimbaye turamuha ikaze hama tukamucisha mu cyuje karanga mutima akaja mu rundi mu ruhongore rw'abandi bakunyabanga
nkabo aho bakarorero ubona uwundi mugambwe woza ukubaka ku metero nka zitanu iruhande y'akijya kimenyetso naho bashaka ikimenyetso cyawo mwa wihanganira koko
gushika isaha ko turavugana ko nta urubaka ngo bamwankire kubera nk'uko mubizi umugambwe sinde defite de siutanga izo mpusha hariho inzego zijejwe mu gihe rero atawurubaka ngo bamwankire sinibaza ko hari ikindi kintu kirekire twovuga kuri ico kubera nta urabigerageza ngo abone biranse mugabo urumva kujya nabivuze imigambwe nifise abanywanyi bangana ushobora gusanga muri ako karere abanywanyi uwo mugambwe atabanywanyi uhafise oya ntiturota na gato tubasubiza ku ntwaro y'umugambwe umwe kubera umugambwe sene DFDD ushyira imbere demokarasi intwaro rusange ibyo by'intwaro y'umugambwe umwe twarabisezereye burundu ntabwo tuzasubiramo mugabo ingufu z'umugambwe ndabisubiramo z'imigambwe ntizingana urumva rero ntimwitege kubona ikimenyetso cy'umugambwe ahantu uwo mugambwe utagira abanywanyi kubera abanywanyi nibo biyubakira mu ngufu zabo no mu bushake bwabo ikimenyetso niba ushobora gusanga aho hantu hari abanywanyi ugasanga nta kimenyetso barubaka kubera ikintu baba baritunganya bashobora kubona yuko bashobora kwiyumvira ko bashobora kuba bakiri ko baritunganya nabo mu yindi migambwe mugabo urumva si twe tubavugira si ingufu z'umugambwe ni ingufu z'abanywanyi kubera twebwe abanywanyi bacu bafite ikibanza kinini cyane nk'uko rero twabishize imbere muri iryo koraniro riheruka ingufu nini n'ishingiro y'umugambwe iri mu nama shingiro nta muntu rero atagira umuzi kubera inama shingiro ni nk'umuzi umugambwe ukurirako umuntu rero yatagira umuzi murumva yuko bitokunda yuko ibindi byose bibandanya inama shingiro rero twebwe ni ikintu gikomeye cyane kandi iyo tubonyera ibyo bimenyetso biriko birubakwa aha na hariya mu mice itandukanye twe biraduhimbara kubera bitwereka yuko babishize mu ishaka kandi batahuye yuko ingufu z'umugambwe ziri mu nama shingiro
ariko rero Abel Gashatsi atwara umugambwe w'adasigana iprona usanze uturuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga kubaka bene ivyo bimenyetso canke ivyibutso mu bibanza by'inyungu rusange nk'amabarabara n'ibindi bitabereye na gato Gashatsi mbere asanga gashobora kuba kajagari hamwe yindi migambwe nayo yotangura kubaka nk'uko agasaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujejwe kuraba ibikorwa by'imigambwe kubirabira hafi
ego natwe tumaze iminsi tubibona turabona ko muri ino minsi mu bibanza novuga by'inyungu rusange ibibanza bya leta hafi y'amabarabara hafi y'amahuriro y'amabarabara usanga hariho ibimenyetso twavuga cyane cyane amabuye usanga ariko ibimenyetso by'umugambwe uri ku butegetsi twebwe umugambwe w'adasigana itona tubona ko iyo ngendo umugambwe sene DFDD uri kuragira ni kumenya ko umugambwe sene DFDD si wo mugambwe uri mu Burundi wonyine aha twotera akamo abarongoye intwaro na ministere de l'interieur kuko niyijejwe ingene ibikorwa by'imigambwe bigenda kuko sinzi ko iyindi migambwe nayo ejo yo kwaduka ikagenda yatagira uruhande cyangwa ikaraje mu kindi kibanza cya leta igashyiramo ikimenyetso cyawo ari ingoro cyangwa ibuye nabo bagacapa ibiranga iyo migambwe cyo nibaza ko kuhava kaca kamera nk'akajagari rero duteye akamo abarongoye intwaro duteye akamo ndetse n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi barabe kumbure ibimenyetso bene ibyo uko jewe ndabyumva ko ndabizi byategerezwa kujya mu bibanza by'imigambwe imigambwe ifise ahikorera ahajya bagira ingoro uba wahasabye hajya ushyira ingoro ni ukuvuga ko cyari ikibanza cy'uwahetse ukahashyira icyo kimenyetso mugabo nk'imigambwe iri mu Burundi irarenga 30 n'iyindi 40 yo kwaduka umugambwe umwe wese ukagenda mu bibanza by'igihugu bya leta bya zone za komine ikagenda ishyiramo ibimenyetso ngira ngo byaca bicika icyo nakwita akajagari aho rero nibaza ko ababijejwe bo biraba kugira ngo ejo ibyo bintu bihagarare ntibibandane
ariko mugambwe se ndedede ugiuti twe twarigize kugira twerekane cyane cyane ngo abanywanyi nk'inzu 10 zikaje hamwe abanywanyi ati twe twabigize kubera twerekane ko dufite imizi bati n'indi migambwe ntuyibujije kubikora ati kandi n'isukuvogera ibibanza by'inyungu rusangi ati ko tubisaba abajejwe intwaro umva badafise ukuri
nimba abajeje intwaro aribo bahabashikirije n'umugambwe CNDD-FDD kugira abashiremo ibyo bibanza onya natwe rero mu muganga badasigana iprona ndetse ngira ngo no mu yindi migambwe tuzoraba natwe kuko twavyumva twari twogemvira yuko abo bajeje intwaro bo kubahirije ibibanza bya leta kuko umugambwe wacu nawo uriho mu gihugu uriho ku mitumba uriho mu makomine n'intara ejo natwe reka tuzotugende dusabe abo bajeje intwaro turabe ko bazotwemerera ivyo bashikirije rero tukabona mu mugambwe badasigana iprona natwe tugiye gushira ibimenyetso bituranga ahandi dusabye bakatwemerera tuzaheza twumve ko ivyo bashikirije ari ukuri mugabo twebwe nibaza ko nivyo visibilite kwerekana ko washize ibimenyetso nivyiza ariko je nibaza ko nziza uko je nabyumva kuko imigambwe irenga 40 umwe wese wagenda urashiraho ibimenyetso nageze kumva mu minsi yaheze n'ikibazo cy'amadarapa cyonyine cyarahatse gutera ingorane mu banywanyi ingorane mu gihugu ubu rero nk'umugambwe iprona nawe waca ufata ugacapa ikindi kintu ari ivuye canke ukagira ikindi kibutso akamenyetso ushira iruhande hajya canke mu kindi kibanza hama FNL hama yindi ukavusanga igihugu cyose cyuzuye ibimenyetso naho twebwe twavuga tuti abasenide kubwabo nimba barasabye abajejwe intwaro bakabibashikiriza mugabo ubushikiranganje bw'intwaro hagati abarongoye amakomine abarongoye imitumba abarongoye amazone nimba bavuga bati tugira duhe imigambwe tugira tuzihereza hizirashira ibimenyetso byayo ni iherere imigambwe yose kandi murakoze neza kutubwira ko babivuze gutyo kuko natwe mugambwe badasigana iprona vuba bwango tugiye gusaba kugira ngo natwe dutangure gushiraho ibimenyetso by'abanyo kugira abanywanyi bacu nabo aho kuri iyo mitumba basenezeze bashiraho natwebwe bariyo kugira nabo bibone ko baserukiwe hari ibibaranga muri ico gihe rero abajeje intwaro nibo bakwiye kumenya ingene bazogeza bagatunganya ivyo bibanza mu ntumbero yuko imigambwe itazoheza ngo igire ici ihagwanyire
mushinga ntaye gashatse ndabumvise nabo bwa mutima tuzoja gusaba mwebwe ku bwanyu nti mwari mushaka kwibimenyetso byo kwiragizwa kuko muri ko muravuga musa nuko mubona ko byote yakajagari ahantu hari inyungu rusangi imbere hari n'inzira hashobora kuzibirwa
ego twebwe uko twavyumva nico nari ndakivuze kuko mumbwiye ko abari mu mugambwe cyane de defect bavuga ko babihawe n'abacyeje intwaro ariko twebwe twari twabitangwe neza turevuga tuti ibimenyetso bene bijya ko basaba aho bashira ingoro y'umugambwe twebwe tuvuga ko ari ibintu bisanzwe kuko najya amabuye tumaze iminsi tubona boshobora kuyashira n'imbere icanye iruhande yaho haba hari ingoro y'umugambwe mugabo ko ubona umutumba kanaka canke amabarabara mu mahuriro y'amabarabara agize karitsiye kanaka uhasanga ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD amabuye arenga 10 urumva ko bahawe n'abajejwe intwaro cye twumva ko amakosa si CNDD-FDD amakosa twayashyira kuri abo baba bahatanze twaheza tukarana n'amategeko tukaraba ko ibyo bintu birekuwe twebwe ibyo twari tuzi ko ibimenyetso bya nibyo byoshigwa aho umugambwe ubufise permanence yaba permanence yo muri karotse yaba iyo ku mutumba yaba iyo muri komine ibimenyetso bikajaho mugabo igihugu cyose kigiye kirakwiragira ibimenyetso by'imigambwe urumva ko je uko ndabyumva numva umengo abajeje intwaro bafatitse kibazo mu minwe numva umengo ntibyosa neza kuko imigambwe irenga 40 yose nayo yoza n'ibimenyetso ikacigendera kwiragiza aho ibarabara rihurira n'irindi canke ku ruhande rw'ibarabara ngira ngo igihugu cyacu cyacuzura ibimenyetso by'imigambwe murumva ko hoba ari no kujuragiza abanyagihugu
arabibaza yuko mbere yoba ari nk'ukugira imyiyamamazo rwihishwa imbere yo ku mwaka 2020 ushika kuko ibyo bimenyetso byerekana umugambwe mubivuga ku iki
twebwe nibaza ko yoba ari akaryo cyangwa ubwenge buhogira imyiyamamazo mu bundi bwenge twibaza ko sibyo sibyo kuko imyiyamamazo irafise ibikorwa ariko kandi nabyo nyine ntawo bishira kure kuko uravye aho uhonyoye aho uciye ubona ibyo bimenyetso by'umugambwe umwe uri ku butegetsi binafise icyo bisigura kandi mugabo kuri se ndi DFD je mvuga ko n'uyu burenganzira bwabo kuko ni ubwenge kuko mu Burundi hari imigambwe myinshi kugira ngo ubandanye ufite ubutegetsi umenye ingene ukora mugabo je wavuga ni l'administration itanga ibyo bibanza ikabiha umugambwe umwe kumbure twe je sinanze ko birekuwe ejo natwe tuzosaba tubonye baduhaye tuzabona ko ari ibintu byumvikana niba twangira nawo nyene tuzaheza tubamenyesha
eka n'umukuru w'umugambwe parena niko abibona Zeno ni mubona avuga ko niyo yobaye ni yamamazo canke kugaragaza inguvu bitokorwa gutyo
hari amajambo ahora ahushanije ni ngendo ya demokrasi nkuko bobo bavuga ko bayiharaniye yuvuze ko wagironse kikugoye utazokiva ko nokuvuga ko gukabukanya ubutegetsi utavyemera kandi muri demokrasi ingingo ngendegwa ko ijambo ngendegwa muri demokrasi ni ukugira ngo abantu bakuranwe ku butegetsi bahiganwa guteza imbere badahiganwa ibyo baronka urumva ari ukutarekura no kuvuga ubu wifashe mu nzira y'ibyo uronka n'ubu wifashe mu nzira y'ibyo utanga ariko amatora mundi witanga kugira ngo usunzi wahahora mu tunganiriza neza igihugu mu bintu mu mibano n'ibindi rero aho oye bica bitugira yuko demokarasi barayiririmba ntibahemera ni akajagari kuko hamwe umuntu yomenya ko ari akajagari hamwe umwe wese agize ivyo ashaka ivyibutso vyiwe niyo yobona ko ari akajagari mugabo ko babigira bonyene bo baca babona ko atari akajagari ni kuyihenda ni ukuvuga ko leta yategerezwa gutunganya ivyo bimenyetso n'umunyagihugu arengana akamenya iki kimenyetso kivuga iki kirateye ubwoba ntigiteye ubwoba kuko leta imuhumurije ariko urabona ubu ni umugambwe ubutegetsi ntihagire icyo bubivuga ko ntawuzi ko babisangiye mugabo mu bisanzwe tugomba tuvyibutsa umugambwe utanga ubutegetsi ubutegetsi buteza kwitandukanya n'imigambwe kugira ngo bwerekane ko bwuzuriza bose n'ahandi bagumye ari mu ubutegetsi bukaguma ari umugambwe mu mutwe bica bivyara ku kajaga n'umugambwe umwe wiganza naho ubu umugambwe umwe wiganza mu gihugu birashika twarayibonye ngaha yari yiganje mugabo nta bimenyetso nk'ibyo vyari bihari ivyo nibishashya bitandukanye n'ibyo twahora tubona kera ko bafise inguvu ni inguvu izihe z'ukwerekana ibisebuse sinzi ngene no kivuga mu Kirundi n'ucanke no kwerekana ko mu gihugu bakomeye abanyagihugu bakomeye barya batunganiwe mu vyabo mbega bo babasende DFDP agatunga bagatunganirwa ubwirindi imigambo yobabara idahubwa ikimeregwa neza uvuze ko bakomeye twe biradutangaza bukomera gusumba atari iby'inguvu byo duhimbara rwose yego kwiyamamaza byari byiza kwiyamamaza mugabo uko biyamamaza turavye kuvi mu 2005 bama biyamamaje iminsi yose kuwa gatandatu muri bagenda ahana yirya bituma n'ubu bukene bushobora kuva muri ibyo amafaranga akoreshwa muri ibyo bintu yotunganiriza igihugu mu bitari bike ariko asesegorwa mu minsi mikuru ya minsi yose womenga ni gihe twari ku mugambi umwe kuri iprona iminsi yose twama turiko turugurura ingoro z'umugambi kuri ndi turavyibuka gihe cyo kuri micombera raba ubutunzi bw'igihe tuhirirwa twugurura ingoro z'imigambwe n'ubutunzi bw'igihe tutirirwa turazugurura iminsi yose budasa
twashimye kurondera inyishu mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu twegera Tehanse Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji akaba n'umuvugizi wabwo
murakoze cyane nta sinzi ko bimabasha byo ndabona mugamisho no kubira nuko turavye mu mategeko umugambo wose urafite bita mategeko ntunganya mugambwe bita statute y'amara ya mategeko uravye amayagenga mu gabushe ndefinite urafite kutunganijwe kuva hejuru gushika hasi kuco bita inama shingiro usanga igenanywa n'inzo 10
nino kuri aya majwi y'umunganirizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu dusozeye ikiganiro dusangira ijambo co kuri uyu w'Imana naho ubutaha mwagishikirijwe na Eloge Wirikaneza Bujumbura.
Turagushimiye cyane Eloge Wirikaneza ku kiganiro utugejejeho. Turabatumiye mu kiganiro dusangira ijambo hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.